Muteze amatwi ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igira ibashikirize ibiganiro vyo kuri iyi saha mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe kuri micro nanje Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye.
Kwivuriza hano biragoye cyane. Kuko ubuzima bwa hano ntibuzimbye cyane mu ufise amafaranga ibintu byose biragenda neza. Ariko kubera uba wavuye iwanyu ata amafaranga ufise ni kibazo.
Iyo ni impunzi y'umurundi mu Rwanda inkuru turayigaruka ko hamwe n'ayandi makuru tubateguriye kuri iyi saha. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino. Umushikiranganje ajejwe uko bivuna abansi wa Amerika Ashton Carter ariko asaba igihugu ca Iraq kwiyemeza kurushiriza ku vyerekeye kugwanya umugwi Islamic State wafashe ibice binini by'igihugu ca Iraq, mu kuvuga ko abategetsi ba Iraq batashoboye gutororokanya intego zihagije zigwanira ku butaka. Yabwiye umugwi n'amashinga amateka ya Amerika uno munsi wa gatatu ku buryo bukomeye cyane bwo kurwanya umugwi Islamic State ari ugushyiraho leta y'igihugu cya Iraq ikomeye kurushiriza kandi atawikomira. Carter yabwiye abagize umugwi n'amashinga amateka ujejwe ivyerekeye igisirikare ko ivyo birimwo gushyiraho ubuyobozi bukora neza kurushiriza bugizwe n'imigwi yose n'amadini yose. Ivyo birakenewe kugira habe intambwe mu gikorwa cyo kurwanya abafise ivyiyumviro by'intagondwa. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko utundi twigoro turimo gutuma intagondwa z'abayisilamu zitagira aho zihungira mu karere k'abarabu gukomeza igikorwa cyo gutororokanya amakuru y'iperereza ku mugwi Islamic State no kurwanya ubutumwa bwa propagande bw'uwo murwi no guhagarika ukuza mu karere k'abagwanyi b'abanyamahanga. Avuga ko ibitero by'indege z'ingwano vy'urunani ruyobowe na Amerika ku mugwi Islamic State mu bihugu vya Iraq na Siria vyagize akamaro mu kugeramira uruja n'uruza rw'abagwanyi b'uwo mugwi no gutuma badakoza inteko badakomeza inteko zabo.
Mu gihugu ca Swiss naho muri ico gihugu hariko haraba amatohoza kugira ngo barabe neza ibiturire bishobora kuba byaratanzwe mu gikorwa cyo gutunganya ihiganwa mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru w'isi yose ritegekanywa kuba mu mwaka wa 2018 no mwaka wa 2022 aho hazaba ari mu bihugu by'u Burusiya n'igihugu cya Qatar. Ayo matohozwa ariko arakogwa mu madosiye ashika 53 yashyizwe ahabona n'urwego rukorana n'amabanki yo muri Swisse rujejwe kurwanya ya mafaranga aciye mu kinyegero. Ivyo navyo vyamenyeshejwe na Michael Lauber ni procureur mukuru w'igihugu ca Swiss. Aho hari ku munsi wa gatatu mu ntango z'uku kwezi Charles Blazer uwo n'umukozi yakomeye cyane kandi yakoze mu ishyirahamwe FIFA imyaka irenga 20 yaremereye sentare yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igiturire catanzwe mu kugena ibihugu by'Ubufaransa na Afrika y'Epfo ngo bitunganye urukino hari mu mwaka w'igihumbi n'amajani 1998 hamwe no mwaka 2010.
Radio Ijwi Amerika i Washington DC tubandanya kumashikiriza amakuru yo hirya no hino. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ko abategetsi ba leta yemewe n'amakungu ya Libya batuma abanyororo bemera ibyagirizo ku nguvu batavura abo banyororo kandi batabemerera gukoresha uburyo burekuriwe n'amategeko. Ishirahamwe Human Rights Watch ryasohoye iryo tangazo rivuga ido nido ku vyagirizo bifatiye ku vyo rivuga ko ariko ryagendeye ibibanza bitatu abantu bafungiwemwo mu buseruko bw'igihugu ca Libya bigenzurwa n'igisirikare n'ubushikiranganji bw'intwara yo hagati mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kane. Ivyo bibanza biri mu bisagara vya Benghazi na Al Baida birimwo abapfungwa 450 aho hafi y'igice cabo bafatwa unyamaswa mu gihe bari mu mvuto. Abo bantu bose bapfunzwe bakaba bamenyesha ko batarekuriwe kuvugana n'abashikiriza manza kuje imbere y'umucamanza canke kwagirizwa icese. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryasavye abategetsi ba leta yemewe n'amakungu iri mu gisagara ca Tobruk kwagiriza icese abapfunzwe no kurekura abatavyemezo biboneka ihari ko bakoze ivyaha.
Banki nkuru y'igihugu c'Ubugirigi nayo yatashe itakamba ko mu gihe itokwumvikana n'abifitiye imyenda ko bishobora gutera ingaruka mbi nyinshi. Ibyo birimo kutituka kw'imibereho y'abagirigi muri rusange, ubukene ku rwego rw'igihugu bukarenga urugero, hamwe mbere no kuva muri rya soko rusangi ryo gukoresha faranga rimwe mu bihugu vya buraya bikoreshwa n'ibihugu 19 mwomya ko ibihugu 19 bigize akarere ka buraya gasangiye gukoresha ifaranga rimwe bizohora kuri uyu munsi wa kane mu gihugu ca Gizamburu bazoganira ivyerekeye ingene igihugu c'ubugirigi cori ho umwenda w'umuriyaridi n'imiliyoni 108 wihaniye ca kigega mpuza makungu FMI aho azoba ari itari imbere y'itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Ibiganiro hagati y'ubugirigi nabo baheraniye ntivyagenze neza ico gihugu kikagiriza ayo mabanki giheraniye ko abasaba kugira ico bohinduye mu gutunganya ubutunzi kugabanya amahera ahabwa abakukurutse no kuduza amatagisi mu gihe bobo bavuga ko kubaho ku mugirigi kwatitutse nayo ubushomeri bukaguma bwiyongera. Perezida w'urwego ruserukira abagwiza tunga bo mu bugirigi yavuze ati impande zose zitegerezwa gutora inyishu zumvikanywe ko kandi zofasha bose. Utwara urwego narwo rujejwe ubutunzi mu bihugu vya buraya Jeroen Bijsterbloem yavuze ati umwumvikano hagati y'ubugirigi nabo buheraniye birashoboka kandi ati ariko ico gihugu naco nyene cogira utundi twigoro. Ministre wa mbere w'ubugirigi wewe Alexis Tsipras yavuze ati abanyagihugu badatekanye hanyuma ngo ubutunzi bwiyongere ntituzopfa tuvuye muri izi ngorane turimwo. Ibuganda naho tugarutse mu gihugu c'Ibuganda Amani Mbabazi yahoze ari ministre wa mbere wa Uganda yamejeje ko ashaka kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ategekanijwe mu mwaka uza no kuvuga mu mwaka w'2016. Ati demokrasi n'umwizero bitegerezwa kugarukirwa muri Uganda. Perezida Museveni we yamumenyesheje ati uko no gutesha umwanya abanyagihugu. Ati barababaje ko wagize uruhara icajejwe mu mabanga y'igihugu azaravuga ibintu bimeze nk'ivyo aho hari ku munsi wa kabiri.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC Kirundi na Kinyarwanda. Makuru yo mu karere mu Rwanda sentare inkuru ya gisirikare imaze gucira ihadabu y'amafaranga ibihumbi 30 aba bavoka baburanira abasirikare bakuru kuko batitabye iburanishwa ryo kuri uyu wa gatatu atampamvu bamenyesheje sentare. Asomta kaboyi yakurikiranye iyi nkuru.
Urubanza rwasubukuye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu cyumba cy'urukiko hari abaregwa gusa nta mwunganizi n'umwe wigeze haboneka. Urukiko rwavuze ko nta mpamvu abunganizi b'abaregwa batanze. Uwunganira General Frank Rusagara Maitre Buhuru Celeste yari yarayabwiye urukiko ko azagaruka mu rubanza ari uko urukiko rw'ikirenga rutanze umwanzuro ku bujurire rwagejejweho rusaba ko iziriya manza z'abasirikare zatandukanwa. Kubura kw'abavoka mu rukiko ubushinjacyabo bisobanura nk'agasuzuguro kakorewe urukiko n'uburyo bwo gutinza urubanza. Ubushinjacyaha bwasabiye ababunganizi ibihano. Urukiko rwahanishije buri wese utitabiriye iburanisha kandi yari yarimenyeshejwe ihazabu y'amafaranga 300,000 agomba gutanga urubanza rukimara gusoma. Maitre Buhuru Celeste umwunganizi wa General Frank Rusagara yabwiye Ijwi rya Amerika ko atishimiye umwanzuro w'urukiko. Yasobanuye ko we atigeze asuzugura urukiko yari yarayarumenyesheje ko atazagaruka mu rubanza mbere y'uko urukiko rw'ikirenga rutangaza umwanzuro warwo. Yavuze ko yiteguye kujurira cyangwa se kuba yasubirisha mu rubanza nyuma y'uko urukiko rumushyikirije imyanzuro. Kuvura urubanza rwatangira inzitizi zigera ku 10 zagiye zitangwa n'ababuranyi zose urukiko rwagiye ruvuga ko nta shingiro zifite. Urukiko rwanzuye ko urubanza ruzasubukurwa tariki 29 z'ukwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi mu Rwanda HCR ryatanguye guharura impunzi z'abarundi ziba mu bisagara rikaba rimaze guharura abagera ku 2,000. Ishyirahamwe HCR rivuga ko ikironderwa ari ukumenya ibitigiri by'ukuri by'impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'u Rwanda no gufasha izo mpunzi muri serivisi z'ubuvuzi. Ikigali Eric agiriwe ubusa yakurikiranye uko ayo ibyo biharuro byagenze guharura impunzi.
Ahagana mu masaha ya saa 8 z'igicamunsi tugera hano mu mujyi wa Kigali, ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR bwatubwiye ko kuva kuri uyu wa kabiri impunzi z'abarundi zimaze kwibaruza nizatanze gahunda ko zizibaruza zose hamwe zimaze kurenga 2000 kandi ngo baracyaza ari benshi biganjemo abatuye mu mijyi no mu nkengero zayo batigeze bajya mu nkambi. HCR ivuga ko kubaruriza impunzi bigamije kumenya umubare wazo ziri ku butaka bw'u Rwanda no kubafasha mu bikorwa by'ubuvuzi no kubona ubufasha mu by'amategeko. Bwana Philip Kibuyi ni umukozi wa HCR ushinzwe ibikorwa byo kubaruriza impunzi mu Rwanda.
The main purpose of registration first of all,
impamvu nyamukuru yo kubaruriza impunzi ni ukugira ngo zibone ibyangombwa. Turabaha icyangombwa cyemeza ko babaruwe, ni icyangombwa kigaragaza ko umuntu azwi na HCR na Leta y'u Rwanda nk'impunzi. Ubwo mu gukoresha cyangombwa bashobora kubona ubufasha bwihariye, igikomeye n'ubuvuzi mu bafatanyabikorwa bacu. Ikindi nanone bashobora guhabwa ubufasha mu by'amategeko igihe habayeho ibibazo bidasanzwe bashobora guhura nabyo. Impunzi zibaruza nazo zirashima ko zigiye gufashwa mu buvuzi, cyane ko ngo bihenze by'umwihariko ku mpunzi ziba mu miryango mu mijyi nka Kigali.
Mbo ibingira hari cyo mu bazodufasha nko ku magara y'ubuzima bwacu, kubera baratubwiye yuko bagomba kudufasha aho dushobora kwivuriza, hama tukoroherwa kuko kwivuriza hano biragoye cyane kuko ubuzima bwa hano ntibuzimbye cyane mu ufise amafaranga, ibintu byose biragenda neza, ariko kubera uba wavuye iwanyu ata amafaranga ufise ni kibazo.
Usibye kubafasha mu buvuzi no mu bibazo bisaba inzira z'amategeko, HCR yatubwiye ko iby'ibiribwa byo bigenerwa impunzi ziri mu nkambi abatuye mu mijyi ngo byatangiye kubagora bitewe no kuhaba ntacyo bakora. Ababakiriye ngo babituye neza abakurambere babo bagiriye abanyarwanda bari barahungiye mu Burundi.
Uko babafashe bakiri hari bafata neza, natwe bariko babitwishura bitishura abana babandi basitse. Ni naho ndiko ikibazo kirahari, urabona ko buri kuragorana, abafise abana biwe, abafise umudamu, ubuzima bwe ngabagoye, nawe ubona kuri kuramuvuna.
Naha turi Kigali mugabo urumva naho nyene ni kwisopa, urumva amafaranga yose twazanywe yarashize, urumva ntacyo dufise nyene, turi abantu nyene bamerewe nabi nyene.
Hari baruza abagize umuryango uko bahunze nta n'umwe usigaye.
Mwaje hano gukora iki?
Mwaje hano kwiyandikisha.
Kwiyandikisha kubera iki? Muba hehe?
Mukinindo? Mama mu Rwanda.
Mu Rwanda muba hehe?
Kigali.
Kigali. Kigali hagaruka hehe? Muba amagana hehe?
Amagana.
Yego.
Kumushusho. Amahe. Ni. Kukagogo.
Ni kishushu.
Nawe waje hano kwiyandikisha?
Andikisha.
Yego. Mwavuye he, mwaje muturuka he?
Murundi. Icumbura.
Icumbura.
Bujumbura.
Mwaje muturuka Bujumbura. Kubera iki se?
Ko yaduje guhunga.
Ngiki?
Ko yaduje gukina.
Mwaje kubera iki?
Kuramutsa family.
Kuramutsa family.
Family yacu iri nga mu Rwanda.
Aba mu Budage ku mugabane w'Uburayi muri diaspora y'Abarundi. Ari mu Rwanda mu gihe gito yitegereza numva icyo yisukuri ku kibazo cy'abarundi bagenzi babo. Yaraho babaruriraga ababarundi. Yishimira uko bakiriwe na Leta y'u Rwanda. Uyu duhimbye sifa asanga imvano y'ikibazo cy'umutekano muke mu Burundi kugundira ubutegetsi bikwiye gukumirwa vuba na bwangu, kuko ngo ibiri kubi wabo byazanduza karere kose.
Ubu ikigo cy'u Burundi ni cy'u Burundi ubonye, ariko mu gihe kizoza kizoba kikiri igihugu cy'u Burundi gusa, hazofatwa muri Congo, hazofatwa mu Rwanda. Donc novuga ni nk'ingwara rombo si mu Burundi gusa, pedo gara izoheza nayo nyene ifatwe. Aho nshingiye kwera muri abantu uvuga abavandimwe ababanyi, umva iyo umubanyi inzu yuhiye hasho gufatwa n'iyindi nzimubanye, nico nshatse kuvuga ciye mu migani.
Ubuyobozi bw'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda HCR buteganya ko kubaruriza impunzi ziba mu mijyi no mu nkengero zayo bizafata byibura ibyumweru 4. Abatarashatse kujya mu nkambi batubwiye ko batinya ubuzima bwaho, ariko birashya bishyira kuzagana iyi nkambi kuri bamwe kuko ngo ubushobozi bwatangiye gushira kandi ngo nta yandi mahitamo. Aya mabaruro yahereye ku batuye mu turere twa Rwamagana, Kayonza, Muhanga na Kamonyi n'uturere tw'umujyi wa Kigali bikazakomereza mu yindi mijyi. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM
mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,533, kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503. Radio Ijwi Ry'Amerika, Radio Yanyu. Radio Ijwi Ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gihugu cyose mu Burundi, ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri bo mu mwaka w'icumi kwinjira mu gice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye cyakozwe muri rusange mu ntara ya Rumonge mu gisata cya leta kiraba iby'indero. Bavuze ko abanyeshuri babajijwe ku bice bibiri by'umwaka, kuko igice cya gatatu ibyigwa bitagenze bitatanzwe neza ku mashuri atari make mu gihugu, bivuye ku myiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yanyarukiye mu ntara ya Rumonge.
Ku mashuri ane yakorewe kw'ico kibazo kuri lise ya Rumonge, abanyeshuri 15 nibo basivye. Pascal Niyongabo yarahagarikiye ivyo bikogwa, akaba yatumenyesheje yuko abasivye ahanini bahunze bivuye ku co yisi bihuha bijanye n'imvo z'umutekano vyari maze imisi mu gisagara ca Rumonge. Ivyo bihuha bikaba vyatumye ndetse n'abanyeshure bo kuri lise nkuru ya Rumonge batekera utwabo barataha mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka. Kw'ishure ryisumbuye rya commune Rumonge ryitwa lise communale urbanaryo, hasivye abanyeshure batanu kubashika 200 bari bitezwe. Amakuru twakuye mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Rumonge yatumenyesheje ko kubera imvo z'umutekano, abanyeshuri yo ku mashuri yisumbuye ya Ndonzi, Gisenyi na Mihetano yo muri komini Burambi ihana imbibe na komini Mugamba y'intara ya Bururi, yari maze imisi ibonekeza mu imyiyerekano yo kuyamiriza ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, batashoboye gukorera ikibazo ku mashure yabo, ahubwo nyabuna bace begeranirizwa ku ishuri rikuru ryo mu Indonzi. Baba abanyeshure bakoze ikibazo, baba abarezi barashima ingingo y'ubushikiranganje bw'amashure y'intango n'ayisumbuye yo kubaza ku bice bibiri gusa, kuko mu gice cya gatatu ngo bataronse umwanya ukwiye wo kwitegura. Icibonekeje nuko mu bibanza vyakorewe mu ico kibazo hari abasirikare n'abapolisi bari bahacungereye umutekano, ivyo akaba atari ko vyahora. Ico kibazo catanguye kuri uno wa gatatu kizorangira kwa gatanu, abanyeshure bo mu mwaka w'icumi bakazobazwa kuvyigwa bitandatu ku birenga cumi bari basanzwe biga mu Rumonge. Diane Ninahazwe ku bw'Ijwi rya Amerika.
Diane turi kumwe kandi hano ku telefone akwirikire kuri iyo nkuru ku bintu bishasha byo bya amakuru mashasha yoba yaronse. Diane wiriwe?
Miriwe neza Fidele, miriwe amahoro namu.
Turaho, turiwe amahoro. Muravuga ko abo banyeshuri babajijwe ku bice bibiri by'umwaka, kuko igice cya gatatu batashoboye kubirangiza. Nta mwashoboye kubaza abajejwe iby'indero muri iyo ntara ya Mpunge ko bitazotera ibibazo kubera batakwije ibyigwa byose by'umwaka?
Twabajije ico kibazo hama baratwishura yuko naho batabikwije bobo bari babona ko hako bareka kubaza bofuma babazo hama kugira ngo umwaka uteruje imbere abanyeshuri bashobore kunguruzwa, kuko bariko bavuga yuko bariko barata umwanya mu gihe umwanya munini batashoboye kwiga, na cane cane mu mashuri yegeranye na Mugamba yabonetsemwo imyiyamamazo yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ibyo bikaba nkuko nabivuze mu kanya vyaranateye ubwoba batari bake banahunze bava mu Rumonge, ariko bamwe mu banyeshuri twavuganye harimo abahungutse bakaba ndetse banashoboye gukora ico kibazo.
Ku makuru ufise ico ni kibazo kiri mu gihugu cyose si Rumonge yonyene cyo kuba abanyeshuri batahejeje ivyigwa byose by'umwaka?
Sabe?
Nti ico kibazo ntikibonekeza gusa muri mu Rumonge no mu bindi bice by'igihugu kiriho cyo kuba abanyeshuri batashoboye kurangiza ibyigwa byose ibice byose by'umwaka?
Ego haliho nka ndiko ndagenda abo twashoye kuvugana ngaha iBujumbura biga ku mashure bita privé bobo bavuga yuko ikibazo kinini bari kubarabona cibonekeza ariko banababwira ko bategerezwa kuri hama Minerval ivyo bice batize kandi bikabatera amakenga ko batashoboye kuba bo bize mugabo ngo bari haye hama Minerval nabo nyene rero ntibashoboye kwiga ivyo bice ico gice ca gatatu nkuko vyari bitegekanije ni gice ahanini ca gisanzwe ari gice gitonya cane mugabo banshi babiteze kuronkamwo amanota kuko utaronse mu gice ca menshi ca kabiri kenshi mu gice ca gatatu usanga nabigisha borosha kugira ngo abana baba bafite amaheke batashobore gukuramo bashobore kuyakuramo hama ngo bunguruzwe.
None ga Diane nagira ndakubaze nanje ko umunyeshuri kugira ngo ashobore gukora ikibazo ategereza kugitegura akabatekanye mu mutima ahaba naho asanzwe agendera ubona abo bana babi bakora ikibazo bakwije ibyangombwa byose kugira ngo umwana ashobore gukora ikibazo
bari bakwije ivyangombwa ariko amakenga ntiyabuze kuko bavuze ati nk'ivyo bintu bavuga yuko twabatije kugishwe ca mbere n'ica kabiri hariho abana benshi batigeze babimenyeshwa iyo babitumenyesha twari kwitegura cane ariko baragize neza kuko igice ca gatatu tutaronse umwanya wo kucitegurira bari batekanye ariko ntibari batekaniwe cane gose.
Ico mvuga no gutekana mu mutima baranonse umwanya wo gutegura ibyo vyigwa kubona cane cane nko mu gisagara ca Bujumbura hari hasanzwe imyirekano bagiye gukora ico kibazo mu mutima batekanye nk'abagiye byo kuri gukora ikibazo.
Ico intara ya Rumonge itandukaniye ko n'izindi ntara iyo ntara ni nashasha nuko hoho iyo myerekano itibonekeje mu makomune menshi cyane kiretse ayo makomune usanga ahantu rubibe na Rumonge ariyo ya komune Mugamba namye mvuga bisigura yuko abo ngaho mu Rumonge barumvise ibihwaniko mugabo bamaze kuhumurizwa nkuko twabibwiwe n'abayobozi biciye mu bajejwe intwaro n'abajejwe imitima muri mu madini atandukanye babona gusubira ku mashure yabo atandukanye.
Ariko Gadia nagira ndakubaza ikibazo kimwe ubona ico kibazo catunganijwe kumvoza politike kugira ngo haboneke yuko mu Burundi hari umutekano kuye canke no kuri birafitiye akamaro uburezi.
Bihava bingora kwishura kuri ico kibazo ko vyaje yatunganije kumvoza politike ico sinotishura ko cane ntavuganye n'abanye politike ngo menye ko ari imvoza politike ziba ziri inyuma canke zitari inyuma ariko uko bigenda nk'ikibazo ca Concours National ico mu kwa co gikorwa n'abana bo mu kwa biga mu wa gatandatu hariho benshi batashoboye kugikora ndetse umushikiranganje araba ivy'amashuri akaba yari yaranasavye no mu ndwi yahera yuko abatashoboye kugikora bo kwiyandikisha kugira ngo bashobore kumenya abandi batagikoze sinzi ko hari ibindi bibazo bizohava bitegurwa munyuma kugira ngo bashobore kumenya neza batabikoze ngo batunganye bitunganye gushasha ariko ni nkuru nemeye kuzogaruka ko ejo.
Diane mu gihe uri muri mu Rumonge hari ibindi washoboye kubona ari nk'ibibazo bijanye na politiki kwitegurira nk'amatora canke umutekano.
Ibijanye na politike ahanini ni nka abatavuga rumwe na leta bemeza yuko batari ko baritegurira amatora bibonetse kuko batinya bakavuga bati mu gihe iBujumbura abatavuga rumwe na leta aho bashatse kuvuga ze différence bariko baricwa bahogwa ivyumviro vyabo vya politike ati vyogenda gute twebwe ngaha tuhashitse ku rubuga ngo twiyamamaze nabajije gatonya mu ujeje gutegura amatora sepi ku rwego rwa Rumonge bambwira bati nta kibazo na kimwe aho mukame yuko sepi Rumonge idakwiye kuko habuzemwo umwe yarasanzwe ayirongoye n'umupatiri murazi yuko muri Ekleziya Katolika basokoroye muri ivyo vyo gutegura amatora ubu rero abo muri sepi Rumonge ni batandatu hakuba indwi.
Urakoze Diane nini nahazwe umenyesha makuru wacu yari yanyarukiye muri mu ntara ya Rumonge.
Ijwi rya Amerika ibigano by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung. Ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Mbere ko dutera dusozera ibiganiro byo kuri iyi saha, tumwumvishe indirimbo Burinde Buca ya Medi. Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere ko dusozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri isaha, tubumvishe incamake y'amakuru twabashikirije. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Amerika ariko asaba igihugu ca Iraq kwiyemeza kurushiriza vyerekeye kugwanya umugwi Islamic State wafashe ibice binini vy'igihugu ca Iraq, mu kuvuga ko abategetsi ba Iraq batashoboye gutororokanya inteko zihagije zigwanira ku butaka, yabwiye umugwi w'inamashinga mateka ya Amerika uno munsi ku wa gatatu ku buryo bukomeye cyane bwo kugwanya umugwi Islamic State ari gushyiraho leta y'igihugu ca Iraq ikomeye kurushiriza kandi atawikumira.
Nayo mu gihugu ca Uganda ngo amama mbabazi ariteguye guhangana na president Yoweri Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe kuzoba mu mwaka uza w'2016. Nayo ibanki nkuru y'igihugu c'Ubugirigi irikwirataka itakamba isaba ko abo ifitiye imyenda batoroheje bukebuke ngo gishobora kuva mbere muri vya bihugu vya Buraya bisangiye ifaranga bikoreshwa n'ibihugu 19.
Ishyirahamwe Human Rights Watch ryatangaje uno munsi kuwa gatatu ko abategetsi ba leta yemewe n'amakungu ya Libya bafata bunyamaswa abanyororo. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo muri uyu mwanya aha niho bigarukiye. Mwari kumwe kuri mikro na Ange Fidel Niyongabo
na Alphonse Ndayikengurukiye,
washize hamwe ibiganiro agafata amajwi yari Fatuma ari maskarara. Mugire umugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.